Mas Kamirindi Murakarama.
Mundire ndabaye ikaze bakunzi badusuke kuri radio ya Amerika. Twizeye ko muri amahoro. Ni jewe neri mwiza muri kumwe muri no gahunda y'umuziki. Ikiruhuko kuri bamwe kirashize. Ukwezi ko munani kurangiye, benshi mu bafashe ikiruhuko barasubira ku kazi. Abana bagasubira ku ishuri. Ariko rero, muri ayo mezi ukwindwi no ku munani, kubera ko abantu benshi baba baruhutse mu mutwe, abahanzi barakora cyane. Barasohora indirimbo ziryohera abakunzi babo. Kuri radio ya Amerika, twaragize umugenzo wo kubashikiriza zimwe mu ndirimbo zisohoka muci. Twabahitiyemo indirimbo 12 z'Abanyarwanda n'Abarundi zasohotse muri uku kwezi kw'indwi n'uku munani muri uyu mwaka. Gumana natwe. Kevin Kade muzi mu ndirimbo Umunda umuhinyanyuzi akaba n'umuririmbyi azwi ku izina rya Element L hamwe na The Ben baragiye hamwe barasohora indirimbo Sikosa mu majwi meza cyane umudiho wa zuku. Sikosa yagiye habona mu mpera z'ukwezi k'umunani. Mu minsi 12 yari imaze gushikana abantu barenga umuriyoni n'amajana 600 bayiravye ku rubuga YouTube kwa Kevin Kade. Abajwi yahinyanyuwe na Element L nyene. Umviriza Sikosa ni Kevin Kade, Element na The Ben. Muzinga MB Data ari kumwe na Giruko Shaka Bifasi muzinga B Face kurukuta bisigura kuruhome bati isi hemba zero ubuzima ni butoyi tandira kurukuta yivuze abazi ngene bayitamba begera uruhome bagatambira ko kurukuta yasohotse mu kwezi k'umunani zarayiturangije.
urukundo nk'ikidoma ngo ari umutima
ashida
nicyo namero mbona kanyama kandi no gasuma
n'umurofa
gutangira imyota hari chupa nshaka kurisoma reka sha nicyo nirungu mbona bajama mbeho nk'umusuma
hey. Sigaye n'umubo sigaye
Tushabandanya n'indirimbo z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse muri Rici mu Burundi. Bahungu babiri bahora hamwe mu mugwi We Love Musica babandanya batwereka ko batandukanye pe. Melanie Boy inyuma y'indirimbo Elena No Forcing Love isezeranye muri Rici yaduhaye indi ndirimbo Uri Sweet yashyize aho na mu mpera z'ukwezi k'umunani ati Uri Sweet urasosa ma ni Melanie Boy.
They call me Melanie Boy. Sasana nari narike ukuteye umutimura usamaza mana yakuremye na kimwe yisigarije uri sweet uri sweet uri sweet urasosama ukubuke yuko kijumbera umwana mwisama oh ma danse danse Santé, 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 oh man, danse, danse, santé, 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 oh man, one,
you're single. Telefone nisona na kamesache uona
oya namba
ubonera ukunda uzobona bagutesha umutwe kujya nta gukunda kujya nta kubesha
iyo mama
nzokujyohera sumuzimu konshobo ibibazo bizudahamagare uzonde kure mizumere Twaimwa pula vi
Uri sweet, uri sweet, uri sweet Ura so sama
Ukobuke yuko kijumberu ngana nizama
Danse, danse Sante, sante Sante, sante
koko nibakiri mu We Love Musica umvirije na DJ Fernando yasohoye yindi yiwe ari wenyene yayise bizu bizu na yenyene yasohotse mu ruko kumunani guheza
Fernando ai
Si les jours passent, l'amour grandit, nos cœurs battent en harmonie. Dans le ciel de la vie, nous sommes unis. Pour l'éternité, mon amour, je te chéris. Dans Dans tes bras, je trouve la paix et l'amour infini. Bisous, bisous. Dans le jardin des rêves, je t'ai trouvé. Bisous, bisous. Belle fleur épanouie, douce et délicate. Bisous, bisous. Ton sourire éclaire mes jours dorés. Bisous, bisous.
On dit yego pour la vie, on dit yego pour la vie. Il dit si gaye nous coche, now we two wanna forever jal. La vie si tu choisis mon tima, il vient au pire la vie bonna. Rukundo guanje, now t'es à coco singura. Tima, il y a ni coure now, singiru goa. Aïe bébé. Maraika mulinzi sha ibi andimo bintu yubuzima ye kwitumugabo dusangirizina morenda mutu bizu baby mambo anjani bizu bizu morenda mutu bizu baby mambo e ae bizu bizu
copa 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 ai pote te te. Hey buddy, what did you let me do? Hey, hey, ale ale, see you tomorrow. Hey, I bet you do tomorrow. I bet you do.
Isabgawe ukuri mbono mengo arire mwe ion seko yawe ukuri nezezu mutima sinchibu kukona baho narakumenya bizu bizu sinchibu kana kazi nansiga enitwa be bizu bizu ondiye yego pour la vie nanjani yego pour la vie. If you see guy in a coach and I wait to run up for the right girl. Now you see the show to Mutima. If you be good, I'll be born now. Rukunda Guanje, now there's a Kubu Simura. Mutima, you're the cool and now sing the Rukova. Aye, baby, you are Maraika Murinzi show.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Imumviriza ni radiju ya Amerika. Ikiganiro ni dususuke n'umuziki wa Sohose Buchi. Umuhanzi w'umunyarwanda Shefi akorera ibikorwa vyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu gusohora urukurikirane rw'indirimbo rwiwe rwa mbere. Shefi muramuzi mu ndirimbo Akabanga. Muramuzi no muri Bana yaririmbanye na Chris Easy. Shefi imbere yuko asohora iyo album yiwe ya mbere yabanje kuduhonja imwe izobiri muri iyo album. Yayise Bailando. Yasohotse muri iyi gice.
Oh, mire, na, ten que te pa' nari, baby, baby.
badusuruke twamuheruka kera na so Nzeyimana benshi muzi ku izina rya Lolilo mu Burundi nguyu yagarutse muri irici n'indirimbo yise Burundian Girl indirimbo. Rugamba Ivory mu muziki yitwa Ivory mbona mwibuka mu ndirimbo uko njya mbirota najyajwe igiye rituje cyane nguyo yasohoye yitwa Forever isohoye muri irici Forever yatunganijwe n'umuhinyanyuzi w'umucyo David muzi nka Made Beats. Forever indirimbo y'urukundo yaririmbwe na Ivory. Turacabandanya n'indirimbo z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse muri rici 2024. Umwigeme w'umurundi kazitwa Uwase Monia, azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Monia Fleur, ari kumwe na B-Face bagiye hamwe badusohorera muri rici indirimbo bise Nzonyica, ubwo ngo uyu rukundo.
Komboni soni mumaso, wabaru kondo rutemba mumaso. Oh yeah. No giri soni ndo wawuge tura mozi chushaka chose. Kuwa hana bufise nisawabu komezo mutima for real. Yeah, yeah. You na vinege zira chika, kweruru kundo nagukunda.
Nagukunda.
Bila wewe sitaweza na kumira kurushu kukiweza na kuwana hafidewe na chumbasa urawasa ururukuna rusaonyecha na chumbisa na kuhisha chakuja wa singwa weka na gatia singiro
ururukuna rusaonyecha na chumbisa na kuhisha chakuja wa singwa weka na gatia singiro.
Tanguzwa na kajama ngo spectacular chaumva ko haje Kenny Sol. Kenny Sol ari kumwe na DJ Neptune baduhaye No One, indirimbo yakorewe kwa Element L isohoka muri zibiri ziheze. Tere turangiza umviriza ni yitwa Kazoza ni murundi Double J muri yo ndirimbo. Double J ahanura bigeme ngo ntibiregeze kugira Kazoza kabo kazobikeza, ngo ni impanuro za gusa. Amajwi yo ndirimbo yakozwe na Call the Magic, amasana mafatwa na John Elias. Kazoza yasohotse muri ibici ni Double J. Zeba kuziba dusuruke dukundire turangize kuri no y'umunyarwanda kazi Marina yayise Mombebe indirimbo y'urukundo yasohoreye kwa Prince Keys Mombebe yasohoye mu zindi zibiri ziheze uwo ni Marina. Twabashikirije indirimbo zasohotse muri aya mezi abiri y'uburuhuko bwinshi. Twizere ko mwahimbawe. Iradijuje Amerika na Nelimuza. Tuyifurije weekend nziza. Urora nyuma.